bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe ni kaze nshuti bakunzi biradiyo ijwi rya Amerika ritsamirane Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazwe zimwe mu ngingo y'ibyo ndabafitiye muri kano kanya.
Uko kandi dutera imbere mu buryo bw'amatelefone bw'imiduga bw'amashuri n'ibindi niko ibyaha bigomba kuba sophisticated. Hari abantu usanga bafungiwe ibyaha bitari kuba byarabaye muri iyo myaka ubwo uyu bisigaye iba kuko kera abantu bafungirwa inka kwiba inka canke ibitoke.
Uyu ni Jean-Baptiste Baribonekeza aramutswa umugwi w'igihugu c'u Burundi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH asigura igituma ubusho butandukanye Burundi busa nk'ubwarengewe n'ubwinshi bw'abafungwa.
Umuntu afatanywe gitoki akaca afatwa kimwe n'umuntu mu gishyu wundi bose bagafungwa ngaho bakamara y'imyaka umva ibyo ubwo bwaha buto buto bukwiye gukosorwa.
Unawuni Jean-Pierre Ninteretse umukuru w'ishyirahamwe AVDP riharanira agateka k'abapfungwa we asobanura bimwe mu bikwiye gukorwa kugira ngo ubwo bwinshi bw'abapfungwa mu Burundi bugabanuke. Iyo nkuru co kime nijanye n'abanyagihugu mu masite abateshejwe izabo mu ntara ya Cibitoke bafise ingorane zijanye no kwivuza kwera mikoro make turazigaruka ko hanze hato. Ariko imbere ya makuru yo mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make ko intumwa ya ONU mu biganiro hagati y'imigwi ibiri aranira ubutegetsi muri Libya ivuga ko ivyo biganiro vyo guhinyanyura amasezerano azoshikana ico gihugu ku ntwaro mfata kibanza vyateye intambwe ziboneka. Gassen Salame avuga ko indwi bari bamaze mu biganiro itunyize ku mugwa mukuru wa Tunisia yatumye bumvikana ku bintu bikomeye bitari bike byo hindurwa kugira ngo amasezerano yasinywe mu mwaka wa 2015 muri Maroc agire ico ahinduye ku ruhagarara rwa politike muri Libya. Impande zibiri zishamiranye muri Libya zizosubira kuganira mu ndwiza kugira ngo babandanye kwiga ivyo batumvikana ko ivyo iyo ntumwa ya ONU yabitangarije amenyesha makuru kuri no w'Imana. Libya ni igihugu catanguye gutabagurika kuvaho intwaro ya Muammar Gaddafi senyuriwe mu mwaka wa 2011 amasezerano muri Maroc ashigikiwe na ONU yashitse kwishingwa rya leta y'ubumwe ariko iyo leta gushika ubu ntirashobora kugira ububasha ku gihugu chose. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu uremanga ko ari wo wakoze igisa n'igitero c'iterabwoba aho abagore babiri bishwe bacumiswe imbugita ku gituro c'agari ya moshi mu gisagara ca Marseille mu Faransa kuno wa Mungu. Ivyo uwo muhari wabitangaje ubicishije ku rubuga rwawo ngurukana bumenyi rwa internet utangira kwa makuru. Abategetsi b'u Faransa bavuga ko umugabo yakoze ubwo bwicanyi yasemera avuga ngo Allah Akbar bisigura ngo Imana ni nkuru imbere yuko araswa kicwa n'abasirikare Faransa yabwo yagavye ico gitero canke abo cahitanye nta myidondoro yabo yatanzwe. Igipolisi cyo muri Canada cyarafashe umugabo afise amamuko muri Somalia yagonze umupolisi n'imodoka hanze y'ikibuga cy'umupira w'amaguru mu gisagara cya Edmonton ahejeje acaja kumucumagurira imbugita imbere y'uko ahunga. Umugabo nyene mu nyuma akoresheje indi modoka yaciye agonga abantu bane bariko bagenda n'amaguru mu gihe igipolisi cyari ko kiramwiruka inyuma ku munsi wa gatandatu. Abo bagonzwe uko ari batanu bari mu bitaro kandi uko bamerewe ntikwarashobora kumenyeshwa. Igipolisi cyo muri Canada cavuze ko uwo munyasomalia yariko asaba ubuhungiro aho muri Canada. Kivuga kandi ko mu mwaka wa 2015 yababajijwe n'igipolisi aho camwikeka ko agendera ku byumviro by'umuhari wa leta ya Kiislamu ariko mu nyuma yahavuye arekugwa. Abategetsi bo muri Canada bavuga ko bisa nuko iki gitero yagikoze ku gatwe kiwe atamuhari yegamiye. Bakunzi b'ijwi rya Amerika ndabipfurize indwi nziza. Iradiyo mukunda mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi ko ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muratwumva kuri iyo FM nyene mu Rwanda twumvikana ku 104 n'ibice 3 ku murongo wa FM ikaze ni rwanyu. Ahandi mushobora kumva iganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com. Ijwi rya Amerika riri no kuri Facebook adresse yacu ni voa radio yacu.
Rwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabaheye ikaze ibitigiri by'abanyororo mu Burundi n'umurengera amatohoza yakuzwe n'amashyirahamwe haranira gateka k'abafungwa n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na Monusenide H avuga ko ubu amabohero mu Burundi arimo ibice amajana 250% menyesha makuru y'ijwi ry'Amerika irojo birikanize Bujumbura ino nkuru ya icyiga nino
Amatohoza akozwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na Monusenide H yerekana ko ubu abafungwa mu gihugu cyose barenga 9,300 mu gihe amabohero afite ubushobozi bwo kwakira abatarenga 3,750 ni ukuvuga ko ikibanza cyagenewe umunyororo umwe ubu kirimo n'imiburiburi batatu umuntu afatiye ku ijana amabohero arimo ibice 250% by'abantu Jean Baptiste baribonekeza umukuru wa Senidash yemeza ko ibitigiri bimaze igihe biri hejuru
bifite abantu bashika 1,910 bafunze icyo gihe cyahindutse cyane muri imyaka ibiri bagenda bahinduka bava hagati ya 8,000 gushaka ku 10,000
baribonekeza atangaza imwe mu mvo zituma izo bitigiri bigwira
amaprizo y'igihugu arashaje ugiye nka prison Gitega ngo zinyatse zirimo zatanguye usanga zubatswe mu myaka ya 1997 kuvuga prison imaze imyaka ishikanwa ngo 1990 ibiri kigasaza ico gihe abarundi nibaza ko batashika 4,000,000 uko rero igiti gisanzwe biyongera mu gihugu niko n'igitigiri cyabashobora kuba gukora icyahanyuma bagafatwa kiyongera uko kandi dutera imbere mu buryo bw'amatelefone bw'imiduga bw'amashuri n'ibindi niko ibyaha bigomba kuba sophistique hari n'abantu sanga bafungiye ibyaha bitari kuba byarabaye muri iyo myaka mugabo uyu bisigaye yibaka kuko kera abantu bafungirwa inka kwiba inka canke ibitoke
abafungirwa ibyo byaha bito bito n'ishyirahamwe ya VDP rihani hagati y'abafunzwe risaba ko bagabanuka Jean Pierre Ninteretse n'umukuru waryo
icyo gisaba nuko duhereye kuri urya ariko aratohoza urubanza hariyo ibintu bitabikwiye ko umunyororo bafata umuntu bakamutwara kumufunga kuko umunyororo si ukiza mugabo nk'umuntu afatanywe igitoke akacha afatwa kimwe n'umuntu yishye umuntu yishye uwundi bose bagafungirwa ngaho bakamara imyaka na mirere bari ngaho atakibagira umva ibyo ubwo bwaha buto buto bukwiye gukosorwa hakiri kare kuko umunyoro n'ubugenda gukosora uwo muntu afite icyaka nini yakoze aho nkacha nsaba aba bantu bajejwe ubutunganire procure iyo bashiriye abantu barabe kwa bantu rero baba bakuye kuca bajanwa mu munyororo cyanke bakaraba ko icyo kintu bagirizwa kintu bashobora gukorera mu kibano bari hafi ntibagende kuzuza amabohero gusa
iki cyiyumviro baribonekeza bagishimangira
sindi ashinishobora gusaba leta ngo yubake ayandi maprizo icyo tubasaba nuko umuntu ufungwa yoba gake hariho ingingo ivuga yuko la liberté et la règle la détention et l'exception exemple amutanganiro yigi abantu bafungiweyo twasanze bashika icya gatatu cyafungiye mu ruyigi uwimenga abantu bafungiye n'5 hafi turafise amadesiyani bashika 100 barenga bari bakwiye kurekurwa ku ngingo y'ubutungane kubera ko ibyabagirizwa ari bito bito canke naho bashobora gukurikiranwa bataha canke bakwigisha kane 10 yororo kandi bifashe neza ushobora kubaha liberté conditionnelle bwa muri usanga kuguti abantu nta byaha bikaze cyane birimo boreko ariko kandi n'ubukene muri usanga ibigihugu nk'imakamba na cankuzo nibaza kwa amazi igihe kirekire abantu b'umutungane basaba ko bubaha uburyo bwo gufungira abantu hariya aye batarize kubajana mu rumonge canke mu ruyigi ariko ugasanga uburyo ntibwakurikiye
mu kurindira ko ubwo buryo bukurikira ubushikanganje bw'ubutungane buramaze gufata ingingo mu minsi heze umushikanganje Emero Hantine Kanyana yazibwiye abashinga amateka
abantu bafungwa bazira ubusa twaratoye amastrategi adasanzwe ari umugwi w'amaho uko cyikwa cyukuraba mbega adakakwafunzwe afungiwe yategerezwa gufungwa uwo mugwi waratugiriye icegeranyo kihambaye cyane cyadutumye dufata n'izindi ngingo z'akamaro baratweretse bati twaragiye turagira inama mu mwiherero abacamanza n'abashyikiriza amanza twese twahapfuye dufashe amangajima umwe wese ku rwego rwiwe tujya turafata ingingo tuti ubu wunya procureur atokwama aca ku ibohero afungiyemo abantu iminsi yose rimwe ku ndwi yumvira abo bantu
izo ngingo zifashwe hageze ibice 59% kwijana by'abafungwa bari mu mabohero ariko ntibarengutse imbere y'umucamanza eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
harakenuye eroje by'abafungwa rero tubibandanize mu gihugu cy'u Rwanda ahi byigwa byerekana yuko mu bigongorora muco atamategeko ya akingira neza atamategeko akingira neza abafatwa n'abafungirwa muri ivyo bigo ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Assumpta Kaboyi Kigali Assumpta mwiriwe Uri kuraca ijyanino ino nkuru ubwo bushakashatsi bwasotse ryari bukogwa nabande hama muri make buvugwamwe ibiki
Ya urakoze Diane ubushakashatsi bwasotse kwa gatano hanyuma bwasohowe n'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu mu magambo ahimye gridi ubwo bushakashatsi bwari bwakozwe ku burenganzira bw'abana bureba uburyo abana mu Rwanda hari abana bagenda bata amashuri bureba uburyo abana bagenda bakoresha imirimo ivunanye ariko noneho igihe icyo nshaka gukora uyu munsi ni uburyo ubwo bushakashatsi bwerekanye ko abana bamwe b'inzererezi bakunze gufatirwa mu mihanda mu mijyi bakajyanwa mu bigo ngororamuco ibigo biri muri buri karere k'igihugu bavuze ko muri ibyo bigo nta mategeko ahamye abigenga bashakashatsi baravugaga bati ibyo kuko ni byiza kuba wafata umwana ukamuvana mu muhanda ukamujyana ahantu ariko nta mategeko ahari ntabwo uzi ngo wa mwana yafashwe nande muri icyo kigo azahamara iminsi ingahe abashakashatsi bagatanga ingero bati iyo hafashwe umwana ufite umuntu wamukurikirana ashobora kuvanwa muri icyo kigo nyuma y'iminsi ibiri cyangwa itatu ariko iyo ari umwana udafite umuntu wamukurikirana bya hafi ashobora no kurenzamo ukwezi kose cyangwa amezi abiri nicyo gice abashakashatsi bagarutse bakavuga bati ibigo bigomba kubaho ariko kandi bigira n'amategeko abigenga kugira ngo hamenyekane ninde ujyana umuntu muri icyo kigo ninde umukurayo amara y'igihe kingana iki ibyo rero byatumye njya kubaza umuyobozi ushinzwe ibigo ngororamuco mu Rwanda ni bwana bose ni bamwe ene ansobanurira ko abantu bakora ubwo bushakashatsi babesha ko atari byo avuga ko abantu bose bajya muri biriya bigo hari amategeko hari amateka ngo agiye gusohoka ariko mbere y'uko ayo mateka asohoka byajyaga bigengwa n'inama njyanama za buri karere avuga ko rero abantu bahatinda mu bigo ngororamuco bitewe n'ibyaha bakoze
urakoze
yari icyaha cyoroheje umuntu ahita ataha
urakoze Assumpta Kaboyi kuduhonja kuri iyo nkuru uri kuradukorera reka uraza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma uze kutubwira byinshi kuri iyo
urakoze cyane
Abanyagihugu masiti yabateshejwe izabo amwamwe mu ntara ya Cibitoke mu Burundi bafite ingorane zijanye no kwivuza biturutse ku bukene babayemwo umenyesha makuru wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse yavuganye n'abategetsi bo muri iyo ntara bamubwira ko ico kibazo kizotoregwa umuti vuba bwangu dukurikira inkuru yaduteguriye
Abanyagihugu bo mu masite ya Karurama ya gatatu hamwe nabo mu yo mukamakara ziri muri komine Rugombo bavuga ko aheze hafi umwaka bataronswe ikarata y'abarimyi yo kwivuriza ko iyo nayo basanzwe bayihabwa n'ubushikiranganji bwo gushigikirana hamwe no gufatana mu nda abo mu ntwaro hamwe nabo mu mashira hamwe yitaho bantaho nikora tukibutsa ko ababa mu masite ahanini bagizwe n'abateshejwe izabo bahungutse bava hanze y'igihugu canke mu gihugu hagati hamwe n'abantaho nikora ari nacyo gituma iyo karata igugwa amafaranga 3,000 ku mwaka bavuga ko badashoboye kuyigurira nk'abandi banyagihugu
dafite ivyo 3,000 naho urumva bitabigorana ese wemera kuguma kumbu nk'ahaje yabara rimfite mituweli nayo ntaho nikora mba namaze kuza kwa muganga bakambura ariko ubu numva mfise ubugwayi bwa yesitoma numva n'inzoka zigumaze igitamunda nkasa numva ndibwa cane rwose bigasabisa kango nubare hasi ndyama
ivyo 3,000 wewe warabibutse kumengo nibike ku mwaka
rwose narabibutse simu yara ubona iko ni umwana agiye kwishura bamusabye amakaya atatu bagiye gucyo kandi aziko nayo nubundi nyamwana bamwirukana naho akora 3,000 cyo gutanga kuri mituwe tutabonye nkabagira neza nyene ngo baze bazaziduhereza
iyo umuntu yinjiye ibitaro udafise iyo karata ya mituwe cyangwa nakajya kambirase urumva ko ingorane zitobura
ahi wacha udafise amahera hari n'igihe ushobora kujya kwa muganga kugira ngo zana amahera ukayabura akabwira ngo genda nta kundi ngo nta miti tugu
niyi karata yo kwivuriza ko ntiyagije kugira ngo ibamare ubukene bwo kwivuza ni mu gihe bavuga ko nk'iyo bafashwe n'indwara ibasaba uburyo bunini bataburonka maze bagaca babaho barindiriye urupfu uyu numwe atubwira ingorana afise kubwira ingwara yamufashe
ufise ubugwayi buremereye urumba nubwo bagucira amafaranga y'impfunyapfunyo ntaho ribu yakure nizo maze kwibonera ko kuri jewe nkubo bari nari nandikiwe kuza kubagwa ariko kubwo ubukene bw'amafaranga cyaciye bihagarara ubu ndindiriye nyene kuguma ngaha n'iyo mfase yo karate yange na ntaho nikora nkaja kwa muganga ego baranyinzize ibitaro bakantera yo maraso mu minsi ibiri mbangarutse hano ntabwo wicyo nari ngwayo urumva iyo bampaye ibinini niyo shashe amaraso babante kandi urabona n'ingwara ngwayo itambuyemo ni ngombwa kuzopfa
kubw'ibyo aba banyagihugu basaba ko hambavu iyo karata yo kwivuriza ko boronswa ni abantu aho nikora kugira ngo barushirizweho koroherwa mu kwivuza
burinda kuza nko kwikomini nyene ukakandika tasi cyantaho nikora mu zitanu rumaze kwikimwaka agaca kiguhezo gatsuronda niyo mituweli y'ibihumbi bitatu n'ucuza kwa muganga ugacuvugwa ku buntu gucyo nta mahero tanze
ariko rero umuntu waro bavuga ko ababa mu masite bose atari bantaho nikora ico bikoze umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajejwe ibibazo by'iterambere Patrick icyo yitungiye avuga ko mu bihumbi bitanu by'amakarata y'abarimyi yo kwivuriza ko komine yategekanije gutanga muri kino gihe iza yaratanguye kuyashikiriza banyene kuyakenera nubwo atagitigiri icyo abamaze kuyaronka gitangwa
harimo abo twashobora guha amakarata yo kwivuriza mugabo kubera ko bose badashaka kuranka rumwe n'ubu turacabandanya tukanongerera amakarata yo kwivuriza n'amakarata yandi bantu kuyashyira imbere baba baramba akomeye bafite amaboko yakomeye bashobora gukora bakajya gucingira ahandi baronse n'imirima tukabaronsa n'aho bakora bagashaka kwimbura bagatunga imiryango
aba banyagihugu ubo masite bobo babona ko bari mu mugwi w'abantaho nikora bafatira ko muri rusangi abarimyi bafise amikoro ku matongo nabo akabatayo baronkejwe kuva bateshejwe ayabo Uwimana Pascal umwe muri bo avuga ko ari nayo ntandaro y'ubukene bwose babayemwo
tubuze uburimiro nicyo kintu kitwishe kandi n'ubuzima bwacu ugaca bubandanya kugenda nabi kubwo kubura aho twikora kandi tuza ngaha bari batwemereye yuko bazoduhereza imirima yo kurima kugira turonke ubuzima bwiza bwo kubaho n'abandi barundi nitwobura kutagwara kandi mubana n'aha hantu turi n'ahantu hashuje kandi haguma bushuwe no kubaho nabi
Komine Rugombo irimo amasite y'abateshejwe izabo abiri ari nayo Kamakara hamwe na Karurama ya gatatu agaharugwamo imiryango igera hafi igihumbi n'amajana atandatu na mirongo ibiri mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika murabimenyerere yuko ari radio tubashikiriza uretse amakuru avugwa mu makambi canke amakuru abavugwa mu Burundi no mu Rwanda turabashikiriza n'amakuru avugwa ijya nino naho rero dukubitire gatonya mu gihugu ca Espagne aho abanyagihugu mu ntara ya Catalonia barenga amajana atatu bakomeretse kuri no w'Imana igihe polisi ico gihugu yariko iburizamwo amatora ya ego canke oya referendumu igamije kwemeza canke guhakana ubwigenge bw'iyo ntara ya Catalonia ejo navuganye na Madame Helene Mpawinimana akaba ariko araminuza mu gisata cyo kumenyesha makuru mu gice cya gatatu cy'amashuri ya kaminuza doktora muri mwe bw'igifaransa aho muri Espagne atangura ambwira ibyayo matora ya Catalonia
Espagne yo matora ntiyemera iriyo hoteyene amatora ntiyemera nta gihugu na kimwe boba barasabye ngo kibashyigikire cyabashyigikire ntibashobora kuvuga ko hari amatora ariko araba ahantu hatagira abacungera amatora bakiye banasohora n'itegeko rivuga ngo aho basanga bahagarikira amatora badahari mu bantu bagiye gutora nihavemo ababyifuza bahagarikira amatora no mu bihugu tuvuga ko tugitera imbere niba dasata gihugu kirabikora nk'uko amatora bahagarikiwe n'ababiteguriwe bahawe inyigisho bazingane byose bigasugenda igipolisi ntaho kigeze gikoresha inguvu kugira ngo bamerere n'ababanyagihugu de wico mbona abanyagihugu baraza baza gutera abapolisi
ariko baravuga ko hari abagera ku majana atatu n'abamaze bari bamaze gukomereka ku munsi w'ejo wa mungu niko ubutegetsi bwo ngaho muri Espagne bwatangaje
ko bishitse bagakomereka jiko nabibonye abanyagihugu baraza bakisuka ku gipolisi n'inguvu cyangwa bakaza babisuka ko kugira ngo binjire mu biro by'amatora ku nguvu bace bashika niba barundagirayo amakarata yo gutora hama basoka aho nigeze mbona umukonsa kubita icyo bikora abapolisi barasuguma usugumye harimo abaheno
abo amajana 3 bari bamaze gukomereka ku munsi wejo wa Mungu bakomerekeje nuko gusuguma na canke harabayemo no gushwiragizamwo amasase muniro
nta rusoro gugeze rusohoka nta n'indembo bigeze bakubita ego abapolisi barisingiye kujya umupolisi wese agiye mu ntambara bayikingira barafite bya bisofero bambara bibakingira barafite inkingo ntibagiye ngo batere abanyagihugu bagiye ngo babuze ko ayo matora adaciye mu mategeko aba abanyagihugu barasotora kandi bagasotora n'icyavuga iminsi n'inguvu nyinshi
mbega kugasha vuba gategwa nyikinonega madamu
ako kantu bagafite kuva kera kukutemera ko kwari abayisipanyoli
ni kweri ko bashaka kwiyonkura ku bwami bwa Espanye
bibaza yuko ngo aribo bateza imbere Espanye bibaza ko aribo binjiriza cyane Espanye mu bijyanye n'ubutunzi bakavuga rero ngo bo kwiyonkura kuri Espanye ubutunzi bwabo bworeka kujya gusesagurwa bo bitwaza yuko ngo nibo bayiteza imbere ngo hama n'ubwo butunzi bwabo ngo bugaca busesagurwa n'umugambwe uri ku butegetsi bagasaba bavuga rero bati dukeneye kwiyonkora kuri ibyo bisuma dufate ko ariko babifata iyi ntwaro ngo ni intwaro y'abantu bagira iturire cyane
murabona ibintu none bihava bibandanya gute ku bwanyu ayo matora araheza akomeze ibyavuyemo biza
ayo matora iyo amatora yo ntiyabaye nta nsiguro bifite ibyo kwitwa amatora harimo mbadize ngo tubona ibizokurikira gute nagenda abwire ko icyo kibazo bamenyesha makuru bo ngaha barakibaza n'abanyagihugu bo ngaha barakibaza n'ubutegetsi burakibaza bose ikibazo bibaza bavuga bati mbega kazoza kasataroni na kahe kazoza kaesanye na kahe dufatiye kuri ibi ariko hari nk'ibihugu bimwe bimwe byamaze gutanga inyishu bakababwira ati byabaye ahubwo intwaro ngo nigerageze yegere ako kagwi gatoya kagumutse baganire
madame Helen Mpawenimana murakoze cyane rwose kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika aho twabakuye muri ngaho muri Espanye
yego murakoze cyane namwe
Mugisagara cha Las Vegas ngaha muri Amerika abantu bagera kuri 50 baraye basize ubuzima igihe haba igitero ahari ko habera igiteramo cyo muri rimwe yitwa Jason Aldin abagera ku 200 nabo barakomereka iyo nkuru turaza kwigaruka ko kubyo burambuye mu makuru yacu yo hanyuma makuru yo makambi muzi abarundi zigera ku 300 zarukotse ubwicanyi bwakorewe bagenzi babo ku igenekezo rya 15 z'ukwezi kwa 9 Kamanyola ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo zaho zikambitse zitaka gufashwa habayaze n'ijwi rya Amerika bavuze ko bayiruka kuronswa imfashanyo y'ibiribwa haraheze iminsi ni mu nkuru munyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngavo
Izi muzi z'abarundi zimaze ibyumweru birenga bibiri zikambitse mu tuzugu duhema hafi rupangu rw'ingabo za Monisco zikorera mu Kamanyura zitangaza yuko zugarijwe n'ibibazo by'inzara ahanini yatewe nuko amashyirahamwe ashinzwe gutanga ibiribwa kuri izi mpunzi ari nta biribwa yari yazigenera kubera yuko izi mpunzi zanze kubarugwa hakoresheje ikoranabuhanga Françoise Ndayisenga n'umwe mu bahagarariye izi mpunzi zo mu Kamanyura avuga yuko badashobora kubarugwa hakoresheje ikoranabuhanga kubera imyizerere yabo ahanini ishingiye ku muhanuzi Zebiya
twebwe ntidushobora kwemera biyomeji tuzuma twemera tukishwa n'inzara kuko kuva na kera twamye tubyanka ni nacyo gituma n'abagiraneza badashaka kutugarukirako mugabo twe tuguma twizeye Imana kuko n'ubundi nitanga byose turazi bizo bitunganya izo cakura bagira neza nyene iyo biometri bayihebe kandi bazotugaburira kuko nivyo bavyumvikana ingene twe twari tumaze imyaka 2 n'igice twibeshejeho tutariko turasega hasere nta nakimwe yari yaradufashije twabeshwaho n'amaboko yacu ubu rero badukuye mu buzima twarimwo twabaye abantu atana kimwe bacishoboje amakungu ntashobora kuduheba leta ya Kongo ntishobora kuduheba kuko twari twibeshejeho urero twizeye yuko abantu bazova muri ivyo bintu byo kwiyumvira ko bagize biometri yabo batugaburira bazobiheba bakatugaburira abwira abantu nibatse bishwe n'inzara kuva twashika ngaha atari Monisco imaze kuduha utuntu twidufungurwa dukeyi nta wundi muntu turabona tugarukirako nta shira hamwe rindi turabona ritugarukirako ubu rero abantu barashobora kwicwa n'inzara umwanya wari wo wose ko ntibagira ibyo bafungura kubera n'utwo twari twarimbuye twadusize mu mazu bimwe baravyivye ibindi navyo barabi twarabishoboye kubizana mugabo n'ivyo turiko turafungura byanaduheranye nta n'ivyo dufise tuzofungura mu miziza
mu mpera za kino cy'umweru nabwishiramwe ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi haser byatanze ibiringiti kuri izi impunzi z'abarundi inkunga izi impunzi ziri gufata nubwo imyizerere yazo igenda itera impungenge abaterankunga bifuza kuzifasha kuko n'inkunga y'ibiribwa bingana na toni 16 ziganjemo umuceri n'amasaradine monisco y'ibukavu iheruka kuziha izi mpunzi zugarijwe n'inzara zikaba zaranze kujya ibyo byo kurya ahubwo zihitamo kubiguranisha n'ibiribwa bihingwa n'abaturage b'abakongomani bo mu Kamanyura
nk'ibintu biri mu makopo ntatuziyo byakorewe ntatuziye ababikoze ntatuzi ko byakozwe twebwe icyo duca dukora turondera baratwara abasabye batwemera yuko turondera abashobora kutuguza turabihindukiza tukaguza bakaduha ibyo bishobora gufungura n'abatukabasubiza
Impunzi zikambitse aha mu Kamanyura zihuriza hamwe ko zijya rimwe ku munsi ibi bikaba bigora urubyiruko rwari rusanzwe rutunzwe n'imirimo y'amaboko aho ruhamya ko kwirirwa mu rupangu rufungiranye mu tuzu tw'uduhema bituma barushaho gusonza
twari dusanzwe twibesheje mu bintu byo kurima tugapatana ibipatane kugira ngo dushobore nyine kubirima baduha amafaranga twakoreye bamwe turabadariste turabataxivero abandi nabo nyine ugasanga baradandaza nico gituma ngaha ubuzima tubayemo turugana urumva nk'ibyo bikorwa ntidushobora kujya mu ibarabara kugira ngo dushobore kurondera udufaranga two kwifashisha urabona ngaha turi mu ngorane nyinshi n'izo ngorane zabaye ntidushobora kujya mu ibarabara rikunde urumva ubuzima bwarahindutse nkaje nayimenyereye gufungura neza urabona nk'ubu ntafungurwa zikwiye ndonka
zimwe mu ngamba izi mpunzi zikoresha mu gusaranganya ibyo kujya bike zahunganye nuko zitekera hamwe hanyuma zikagenda zigaburira abantu babiri agasani k'ubugari n'ibishimbo ndore ko hari impunzi zari zahunze zidahunganye ibiribwa ndadasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Kamanyuraho mu ntara y'Amajyepfo
mikambi ya mahama mu gihugu cy'u Rwanda naho tubabwira ingene impunzi z'abarundi bahahungiye bariko bariyungunganya
Nisaha 12 za gatondo turi ku kibuga cy'umupira w'amaguru ku munini ko ku kilometero kimwe uvuye mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama muri icyo kibuga hahagaze abantu benshi abagore n'abagabo bose bafise amasuka bahagaze baganira umengo hari uwo barindiriye twegereye umwe muri bo yatumenyesheje ko aho hantu batonda bamaze no kuwaha akazina kandi ko iyo umuntu yazindukanye n'Imana abukura mu cibo
ani batita kuri wambone
kubera
yuko iyo turi mu nkambi bwa bwateguye tubata tugatonda tumaze gutonda aho tugahagarara tugategeza abantu baza kudutahatira ku kazi hari igihe iyo tuza tugatonda y'akazi y'imva yabonetse tugatonda bakaduha akazi n'igihe abandi bataha n'igihe ushobora gutonda n'iminsi n'ibiri cyangwa itatu ukabura akazi ugataha mu nkambi
ariko ukongera ukagaruka
urongera ukagaruka kubera mu nkambi arakwirirwa wicaye mu nzira araba ati reka mbe ndavuye mu rugo ndeko bwokwira n'indonka umpa akazi urudukwi urudutomati ubuze naho uragenda ukwihangana nyine ukagwa mu nkambi
uno mugabo nawe nyine twasanze kuri icyo kibuga amenyesha ko agenzwa no kurondera akazi ariko wewe yari yitaye kuko ataronse umuha ku kazi yarondera ariko amenyesha ko ejo aho bukera azongera akahazindukira
nanze guhiga akazi kugenda ariko noronka ubuzima kubera ubuzima bwo mu nkambi buragoye
abo bahiga akazi si abarundi gusa kuko twasanze n'abanyarwanda bahatonda umwe muri bo amenyesha ko ushaka akazi azindukira muri icyo kibanza kandi akanamenyesha ko abarundi iyo bahuriye ku kivi bagisangira atawandya wangura
impamvu ni uko umuntu ababona nta kazi afite mu rugo kandi icyo ngiyeho ukabona imikorere imwe iragenda ibura ariko ukabyukirara kugira ngo urebe uburyo wabona akazi kajyanye n'imibereho y'umuntu
ndabona muhahurira n'impunzi z'abarundi nabo baba bahiga akazi nk'amwe
iyi bose baba baje mu guhiga icyo baba bakeneye mu buzima bwa buri munsi twese rero tugafatanya iyo hagize uza akatujyana twese tugenda rimwe muri uwo murima tugakora nta kibazo
biroroha ko mukorana n'abantu b'impunzi zo mu hantu
iyi biroroha cyane kuko nta kibazo tugiye tujya tugirana aho haba ari mu murima haba no mu migenderanire nta kibazo tujya tugirana abasigaye twese tumeze kimwe nk'abarundi cyangwa nk'abanyarwanda twese ubu ngubu twabaye bamwe
umwe mu batanga kazi ariko atashimiye kuvugira kuri mikoro yacu amenyesha ko bahitamwe cyane cyane guhakazi izo mpunzi izo mikambi ya Mahama kuko bazi ko bagakeneye gusumba abandi ariko ko n'ingene bitanga bibashimisha. Desire Hatungimana, Mahama, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana ne kuri duce dusozerera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Diane Nahazo na Innocent Kimenyi tubifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyumakuru yacu yo hanyuma turaza kugaruka ku gitero cha Las Vegas muri Amerika cahitanye abagera kuri 50 abarenga 200 bamaze kumenyekana ko bagikomerekeyemwo harejo ku mugoroba.